inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe Transworld Radio y'i Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Amahoro y'Imana abane nawe nshuti, nawe mugenzi wumviriza kino kiganiro. Assalamu alaikum. Shalom, turanezerewe kongera kuronka karyo ko kugushikiriza kino kiganiro inzira yo gutungana. Uri kumwe na Pastor Jean Baptiste Nzeyimana. Mu kiganiro giheruka twarize ku nkuru ya Salomo mwene Dawidi. Twarumvise ukuntu Imana yahaye Salomo ubwenge no kurobanura. Mu gihe cya Salomo, Yerusalemu cyari gisagara cya mbere ciza mu isi yose. Ariko mu bintu byose Salomo yubatse Yerusalemu nta na kimwe cyarushije ubwiza urusengero rwaho. Urusengero rumaze guhera kubakwa, abaherezi bahaherereje ibimazi ibihumbi n'ibihumbi by'intama n'inka kugira ngo bibe ikimenyetso cya Mesiya yategerezwa kuzoza agasesa maraso yiwe y'igiciro kinini kubw'abanyabyaha. Bamaze guhereza ibyo bimazi bakabyosa ku gicaniro cyo mu rusengero. Abaherezi baciye bajyana ya sandugu gisezerano ahera cyane h'urusengero. Kurya nyene ubwiza bw'Imana bwari bwuzuye mu ihema ry'ibonaniro ryakozwe na Mose n'Abisirayeli mu bugaragwa niko bwaciye bwuzura hera cyane h'urusengero rwubatswe na Salomo. Ku byerekeye ubuzima bwa Salomo bwo mu nyuma, ibyanditswe byeranda bitubwira yuko imyaka ya nyuma y'ubwami bwiwe yari itandukanye n'iya mbere. Turasoma mu gitabo cy'Abami cya mbere igice cy'11 ukuntu ijambo ryera ry'Imana ridahisha ibyaha by'abahanuzi. Havuga ngo kandi umwami Salomo yagomwa abanyamahanga kazi benshi kuko amaze gusaza abagore biwe baciye bakwegera umutima wiwe kuzindi imana, nuko umutima wiwe ntiwaba ugitunganira Uhoraho Imana yiwe nk'uwase Dawidi. Igitabo cya mbere cy'Abami ikigabane ni 11 umurongo wa mbere n'umurongo wa kane. Salomo icyo gihe acatangura kubaka ku misozi mu buseruko bwa Yerusalemu ahantu ho guhererereza ibimazi no kosa imibapfu kubw'Imana z'abagore biwe bose. Imana ishavurira Salomo kuko yari amaze guha umugongo ijambo ry'Imana nzima kandi y'ukuri. Mu gice cy'igitabo cya mbere cy'Abami ku kigabane cy'11 uhereye ku murongo wa 11 kugera ku murongo wa 13 haravuga ngo nicyo cyatumye Uhoraho abarira Salomo ati ko akoze ibyo ntiwitondere isezerano ryanjye n'amabwirizwa yanjye nakugeze, sinzogenda ntagushikuye ubwami nkabuha umusabyi wawe. Mugabo sinzobikora ku ngoma yawe ku bwa Dawidi, ariko nzobushikura umwana wawe. Nawe nyene sinzomushikura ubwami bwose, ariko nzomusigariza umuryango umwe ku bwa Dawidi umusabyi wanje no ku bwa Yerusalemu natoranije. Ijambo ry'Imana riratubwira yuko Salomo amaze gupfa habaye intambara n'imigumuko mu ihanga rya Isirayeli. Ya miryango 12 yava ku bana ba Yakobo yicamwo kubiri, yacitse amahanga abiri Yuda na Isirayeli. Imiryango 10 y'Abisirayeli yava mu buraruko ijya hamwe bagira ubwami bwa Isirayeli. Umuryango wa Yuda nawo ujya hamwe n'igice cy'umuryango wa Benyamini bagira ubwami bw'Iyudaya. Mu bumanuko Yuda niwo muryango wavamwo umwami Dawidi, kandi mu ruvyaro rwabo niho Imana yasezeranye kwizo kura Mesiya izorungika mwisi. Ayo mahanga abiri yatwawe n'abami benshi. Muri abo bami ba Isirayeli bose hari umwe yabaye mubi kurusha abandi, uwo nawe yari Ahabu. Yabaye umwami agira 8 uhereye kuri Salomo. Mu gitabo cya mbere cy'Abami kigabane cya 16 murongo wa 30 havuga ngo kandi Ahabu uwo mwene Omuri akora iby'Uhoraho abona ko ari bibi kurusha abamwitangiye imbere bose. Byongeye yarongoye Yezebeli umugore w'umubisha yashiburiye kure ijambo ry'Imana. Kandi Ahabu yubakiye mu bw'Isirayeli ikigirwamana Bayali icy'amahanga y'iruhande ya Isirayeli yabona ko ari Imana. Ahabu yababaje Imana cyane mu gutuma Abisirayeli bakurikira idini y'imburakimazi hamwe n'abahanuzi bayo b'ibinyoma. Ariko muri icyo gihe hari umuntu w'Imana mu bw'Isirayeli yagendanye n'Imana w'Imana izina ryiwe ni Eliya. Umunsi w'Imana ituma Eliya ku mwami Ahabu. Ivyo turabisoma mu gitabo cy'ambere cy'Abami ikigabane cya 17 ku murongo wa mbere. Havuga ngo bukeye Eliya witishubi umwe mu bagerereye Igileyadi aragenda barira Ahabu ati ndahiye uguhoraho kuhoraho Imana y'Abisirayeli ari wenyene nsabye yuko atakime kizotonda cyanki imvura ngo ikoroke muri iyi myaka itatu jewe mbivuze. Haciye hahera imyaka itatu n'igice atamvura iguye muri Isirayeli ikigo igica kiba umurengera mu gihugu cyose. Mu kigabane cya 18 ibyanditswe byeranda bivuga ngo ijambo ry'Uhoraho riza kuri Eliya hari mu mwaka ugira gatatu inzara iteye ritigenda wiyereke Ahabu nanje nzore kuri imvura ku isi. Nuko Eliya aragenda ngo aje kwiyereka Ahabu. Icyo gihe kigoyi cyari cinji cyane i Samaria. Maze Ahabu abonye Eliya aramubarira ati mbega ni wewe nyene n'ukuntu wateje amagorwa Abisirayeli. Nawe aramwishura ateka si jewe nayateje ariko ni wewe n'inzu ya so mwayateje kuko mwaretse ibyagezwe by'Uhoraho mugakurikira zaba yari. Nuko rero numpamagarize Abisirayeli bose bakoranire ku musozi Karumeli bo nabakamenyi baba yari uko ari 450 nabakamenyi ba Ashera barira ku meza ya Yezebeli uko ari 400. Maze Ahabu atuma guhamagaza Abisirayeli bose bo nabakamenyi abakoraniriza ku musozi Karumeli. Nuko Eliya yegera abantu bose arababarira ati muzogeza ryari kuba banyamujirya nino asanga Uhoraho ariwe mana nimumukurikire naho nyene niyababa yari ariwe mana abe ariyo mukurikira. Abantu ntibamwishyura ijambo na rimwe. Maze Eliya arongera barira abantu ati ni jewe jenyene nsigaye mubavugishwa n'Uhoraho ariko bakamenyi baba yari na 450 nuko nibaduhe amamasa abiri baheze bihitiremo iyo bagomba bayibage bayijanjagure mu bikenye byayo babigereke ku nkwi ariko boye gushyiramo umuriro nanje ndabaga iya kabiri ndayigereke ku nkwi nyene sinshireko umuriro. Muheze mutakambire izina ry'Imana yanyu nanje ndatakambira izina ry'Uhoraho. Maze Imana iza kwishyurisha kurekura umuriro iza kuba ariyo mana. Abantu bose baravuga bati iyo nama niyo. Maze Eliya abarira abo bakamenyi baba yari ati nimuhitemo imasa mugomba muba rimwe mubanza kubaga kuko muri benshi muheze mutakambira izina ry'Imana yanyu ariko ntimushire ku muriro. Nuko babiri imasa bayibaga maze batakambira izina ryaba yari uhereye mu gitondo ugashyitsa mu mashoka bavuga bati ewe bayari nutwumve ariko ntihagira ijwi ryumvikana canke ikibishyura namba basimbagirika bicumbagiza hirya no hino y'igicaniro bagitse. Hageze mu mashoka Eliya arabashinyagurira ati nimushyire ijwi hejuru erega n'Imana kumbure yahubiye kubindi canke hari biyifatiriye canke yamaze urubanza canke kumbure irasinziriye mukwiye kuyikangura. Nuko barashimika bashyira amatwi hejuru bikebagurisha intambi n'amacumu nk'uko umugenzo wabo wari uri amaraso aravirirana. Maze igihe cy'amashoka kirenze batangura kuvovota gushyitsa igihe kigeze cyo gutanga ikimazi cyane kera ariko ntihagira ijwi ibitaba. Maze Eliya abarira abantu bose ati nimwigire hino. Nuko abantu bose baramwegera asanasana igicaniro cy'Uhoraho cyari cyarahomvutse araheza yabira amabuye 12 nk'uko igitigiri cy'imiryango ya bene Yakobo kingana ari wenyene ijambo ry'Uhoraho ryaje ko riti Isirayeli niryo ribaye izina ryawe. Nuko ayo mabuye Eliya ayubakisha icyo gicaniro mu izina ry'Uhoraho araheza yimba umuvu ukikuje icyo gicaniro uburebure bwacyo bw'amajepfo bwo kuzuzwa n'ingero zibiri z'imbuto araheza akomanya inkwi abaga ya masa ayijanjagura mu bikenye byayo abigereka kuri izo nkwi arababarira ati nimwuzuze imibindi ne amazi muyasuke ku kimazi cyo koswa no ku nkwi. Barabigira arababarira ati nimusubire ubugira kabiri barasubira arongera ati nimusubire n'ubugira gatatu bagira kuno nyene amazi amazi arasendera atembera hirya no hino y'igicaniro yuzuza nuwo mupfo amazi maze gihe cyo gutanga ikimazi cyane kera kigeze uwo muvugishwa n'Imana Eliya yigira hafi aravuga tewe Uhoraho mana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli uyu munsi bimenyekane ko ari wewe mana mu Isirayeli nanje ko ndumusabyi wawe kandi ko nkoze ibi byose kubwo ijambo ryawe unyumvire se ewe Uhoraho unyumvire kugira ngo aba bantu bamenye ko ari wewe mana ewe Uhoraho kandi ko ari wewe ugarukana imitima yabo maze umuriro Uhoraho uturatibuka uturira ikimazi cyo koswa na zankwi na yamabuye n'umukungugu urigata na yamazi yari mu muvo maze abantu bose babibonye barunama bashika hasi baravuga bati Uhoraho niwe mana Uhoraho niwe mana maze Eliya ababarira ati nimufate abo bakamenyi baba yari nihagire uwucika numwe barabafata maze Eliya abamanukana ku mugezi Kishoni abicirayo maze Eliya abarira Ahabu ati genda uduge ufungure wuhire kuko numva akariri kimvura nyinshi nuko Ahabu araduga ajya gufungura Eliya nawe araduga ajya ku mpinga y'uwo musozi Karumeli arunama ashika hasi acuri ku mutwe mu maguru nuko hashize akanya gatoya ijuru ryubikiza ibicu umuyaga urakubeba hagwa imvura yisegenya imbere yuko Eliya hinyuza baba hanuzi b'ibinyoma yabanje kubwira abantu ati muzogeza ryari kuba abanyamujijya nino asanga Uhoraho ariwe mana nimumukurikire ariko asanga abayari ariwe mana nimumukurikire Abisirayeli babonye ukuntu Uhoraho yishyuye isengesho rya Eliya igatuma umuriro ukora kuva mu ijuru ugakorokera ku gicaniro ciwe bose baciye bakubita ibipfukamiro hasi barasemerera bati Uhoraho niwe mana Uhoraho niwe mana kubera iki Imana yishyuye ugusenga kwa Eliya kuko Eliya yakunda Uhoraho Imana akayizera akizera ijambo ryayo kubera iki Imana yanse ugusenga kw'abahanuzi baba yari kuko batasenga Imana y'ukuri imwe yishyurira Aburahamu Isaka n'ihanga rya Isirayeli abahanuzi baba yari ntibakurikira ijambo ry'Imana ahubwo bakurikira imigenzo y'ibigirwamana byabo bari bafise umwete mwinshi wo gukurikiza imigenzo yabo ariko ntibakorera Imana y'ukuri icyo gihe rero umuhanuzi Eliya acabwira Abisirayeli ngo bahitemo kimwe muri bibiri Uhoraho Imana ya Aburahamu Isaka na Yakobo cyanke ibyizegwa byaba yari atakirimo ukuri cyanke ikinyoma inzira yo gutungana cyanke inzira y'ubugarariji mbega wewe wo kwishyura iki kibazo cya Eliya ahagira ati muzogeza ryari kuba banyamujijya nino uzogeza ryari gufatanya ijambo ry'ukuri ry'Imana n'imigenzo yashinzwe n'abantu itagira akamaro ibyanditswe byeranda biravuga ngo nta ukorera abami babiri kuko yokwanka umwe agakunda uwundi cyanke yoguma kuri umwe akagaya wa wundi ntimushobora gukorera Imana nitunga mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo ikigabane cya 6:24 nushobora gufatanya gukorera Uhoraho Imana no gukorera idini itagira akamaro wakoze kumviriza kino kiganiro ubutaha tuzorabira hamwe inkuru y'umugabo yamaze iminsi itatu mu nda y'urufi Imana iguhezagire kandi ukomeze kurimbura iri jambo Eliya yabwiye Abisirayeli mu gitabo cya mbere cy'abami ku kigabane cyaho cya 18:21 havuga ngo muzogeza ryari kuba banyamujya irya nino asanga Uhoraho ariwe mana mumukurikire
mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana ufite icyubazo cyangwa icyo wunganira twandikire ku gasanduku k'amakete 10,040 i Bujumbura telefone yo mu biro ni 202-204-256-57 iyo woye telefone ako mu mwanya w'amasaha y'akazi urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71-204-197 cyangwa 69-4-69-69 email ni twrburundi@gmail.com urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibara ryitiriwe ubufaransa inimero imwe iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedral Saint-Trinité.